Én Monfriz Zenni Rádió, és vigyám Erik. Radio Ijwi rya Amerika isamirana iri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Ikaze mu kiganiro muri Sanga muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Iritegere vy'inshabwenge zo mu bisata vy'indero n'ubuvuzi mu Burundi ziva mu gihugu zikaja kurondera ubuzima bwiza kurushiriza amahanga bibandanya kwiyongera. Abigisha muri kaminuza y'u Burundi bagiye ahandi bariyongeye mu mwaka urangiye w'2024 umuntu abagereranije n'abavuye mu gihugu mu myaka ine y'imbere yaho. Ubushikiranganji bujejwe indero ku itariki 16 y'ukwezi kw'12 k'umwaka twaraye dusozereye w'2024. Mu rwandiko ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi bwarungikiye ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bw'itariki 16 y'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka twaraye turangije bumenyesha ko mu kibingo cy'imyaka iniheze abigisha n'abandi bakozi bamaze guheba akazi bagera ku 118. Muri abo 41 bakaba arabigisha bafise impamyabushobozi ya doktora. Umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Audace Manirambona akaba yamenyesheje ko hamwe atacokogwa ibintu bishobora kuyanza. Mukuru wa kaminuza y'u Burundi Audace Manirambona afise impungenge ko uwo murindi w'abigisha n'abandi bakozi ba kaminuza bariko baja gukorera mu makaminuza mu bindi bihugu bishobora gutuma ivyigwa bihagarara muri kaminuza y'u Burundi. Professeur Désiré Niyuhire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi ni nawe arongoye sendika y'abigisha ba kaminuza y'u Burundi avuga ko aravye uko mu bindi bihugu byo mu karere abigisha bahembwa atahoguma mu Burundi aravye uko ibintu byifashe. Avuga ko icyo kibazo leta itogifata minenegwe kuko ingorane zimaze kwibonekeza kubera abigisha baheba akazi kabo kuri iyo kaminuza ari benshi cyane. Professeur Désiré Niyuhire ahera mu gisata cy'ubuvuzi asanzwe yigishamwo avuga ko hari vyigwa ubu bitagifise abigisha aho bari naho ari bake cyane. Mu kiganiro muri Sanga twatumiye Dr Désiré Nisubire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza y'u Burundi akongera akaba ayoboye sendika yigisha kuri muri kaminuza y'u Burundi na Libera Ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Yaragize ubushakashatsi bwimbitse aransohora inzandiko ku bijyanye n'igisata cy'indero mu Burundi. Batumire ndabaramukije.
Amahoro neza cyane, natwe turabantu nanjye ndabaramukije.
Mbere kuri
amahoro neza.
Yego, amahoro.
Amahoro neza, ndabaramukije na Désiré Nisubire turakuyaga muri kino kiganiro, bari kwaratwumviriza.
Ndabifurije n'umwaka mwiza mushasha w'2025 mwese.
Murakoze cyane, natwe turabifurije umwaka mushasha mwiza.
Mbere kuri wewe Professeur Désiré Nisubire, icyo kibazo cha abigisha n'abandi bakozi bo kuri kaminuza y'u Burundi bariko bagenda ku bwinshi baje ahandi cifashe gute muri rusangi muri iki?
Icyo nashaka kuvuga ni uko urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganji w'indero natwe tubonye mbuga ngurukana bumenyi ariko imbere yaho natwe hamwe n'ishyirahamwe ry'abarimu APEB twari twaragize icyo twakwita conference de presse
twerekana impungenge dufise mugabo washikirije ico kiganiro camenyesha makuru professeur Leandre ntiyashoboye nta mwanya wari uriho ukwiye kwerekana abamaze kugenda mu bisata vyose vya kaminuza y'Uburundi yafatiye gusa ku bisata bitatu igisata c'ubuvuzi igisata cigisha izindero na psychology hamwe n'igisata bita lesion de l'ingénieur aho twerekane ko ibitigiri by'abari bamaze kugenda naho nyine byaboneka yuko ari benshi cyane tukaba twari twasabye yuko icyo kigwa cobandanya kugira ngo tumenye neza abamaze kugenda aho rero nashaka kuvuga yuko atazi indeshere na twebwe barimo twatumaze kubona ko biteye agahinda tukaba twa urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganje akaba ari ibintu bigaragara nta kinyoma kirimwo ni ibintu biboneka kuko tuzabibona ko abarimu bagenda ku bwinshi si abarimu gusa haragenda n'abandi bakozi ba kaminuza baja mu zindi abarimu bakaja mu zindi kaminuza bakaja no mu bindi bihugu kandi tukibage nuko hari n'abahe bakwigisha muri kaminuza bagumye no mu Burundi bakora mu zindi mu bindi bisata by'igihugu ivyo rero nta by'imbeshere biribonekeza
mwitwereje ubwo rwandiko muravuze ko mwabimenye biciye ku mbuga ngurukana bumenyi ubwo rwandiko umukuru wa kaminuza y'u Burundi yandikiye ubushikiranganji bujejwe indero mwotubwira muri make ibyo byari muri ubwo rwandiko ibyo yashikirije
ego ubwo rwandiko narubonye ruri ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibyo navyumvise mu ntangamarara y'ikiganiro mwariko murakoresha aba yavuga yuko mwe numvise muvuga mu myaka ine iheze ariko yavuga gushika mu kwezi kw'itariki mengo cumi na zingasi ndabyibuka neza ntarurave z'ukwezi kw'12 2024 ko abarimu bamaze kugenda ari 41 hanyuma n'abandi bakozi rero mugabo bose hamwe bakagira 118 nk'uko mwabivuze aho rero yavuga yuko ari abibo leta yurabye icikora kugira ngo ihagarike uko kugenda kudasanzwe kwabigisha ba kaminuza ya Burundi.
Icyo kibazo cyatangwe kwibonekeza ryari abantu abo sonshabwenga abo bigisha nabo bandi bakozi kuri kaminuza zatangwe kwibonekeza ryari ko bariko baragenda bava mu gihugu baja ahandi kurondera aho baronka gashahara kurushiriza.
Zarabonetse bari gaza kugenda cyane mu za 1995 1996 ariko mu nyuma baragaruka kubera hari ibyari byahindutse cyane cyane bavuye mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma haramaze igihe kiniya kubera ibiganiro leta yagiraniye n'abarimu haraba igihindutse abarimu biraboneka yuko umengo bashinze imizi ibintu biko bigenda neza ariko muri ino minsi na cyane cyane mu myaka itanu iheze byarabonetse cyane yuko uguhera akazi muri kaminuza ya Burundi byasubiriye gufata umurindi ukomeye na cyane cyane mu myaka itanu iheze je niho ndabibonye cyane ubuhoho maze imyaka hafi itatu ndongoye sendika y'abarimu muri kaminuza ya Burundi ndabibona cyane kuko ndaronka amakuru ava hirya no hino ni ukuvuga yuko muri imyaka itanu ya mbere kugenda byishwe neza iyi myaka itanu iheze abarimu bagiye ni benshi cyane abandi bakoze urumva kenshi ari usanga batabarava kubera baca basubirizwa ariko abarimu bakagora gusubiriza nicyo bituma bica byibonekeza ko abarimu bagiye cyane baca mu bindi bihugu bya Buraya ibihugu bya Canada hariho abarimu mu bihugu bita Outre-mer mu bihugu by'u Rwanda bariyo hariho n'abandi tutamenya iyo baciye babandaniza ariko ukabona yuko bagiye abandi nabo bari ngaha bakora cyane cyane mu bisata vya ONU no nka Banki Mondiale hari abakora za UNICEF abandi bakasaba ubuze handi babona hari akarusho kandi bikaboneka neza yuko ikibazo na cyambere ari ukutamererwa neza mu kazi.
Murakoze. Nawe Professor Libera Ntibashira kandi mwaragize ubushakashatsi mu bijyanye n'igisata cy'indero iki kibazo mukibona gute cya izo ncabwenge ziriko zitera zigenda?
Icyambere navuga ni uko iki kibazo cy'abarimu bagenda kiramaze igihe cyatanguranye n'abari bagiye kunonosora amashuri kwiyongeza bimwe bita doktora mu gihumbi kimwe na magana cyenda mirongo icyenda na gatatu. Benshi muri abo ntibatahutse mbere gushika naho leta zakurikiranye zagiye ziritura ku mashyirahamwe mpuzamakungu nka UN imiraba impunzi barashyizeho umugambi wiswe NIDA wafasha kuzana abo barimu bagumye hanze muri bo bakaja kwigisha kuri Universite y'u Burundi mbere no gufasha mu bisata bitandukanye mu buzima bw'igihugu. Hanyuma na PNUD yarashyizeho umugambi wiswe TOC10 nawo nyine warafasha kugira haboneka abarimu bari babuze icyo gihe kubera abo bagumye hanze. Mfatiye mu gihugu ndimwo nko mu Bubiligi abo asista bariko baragira doktora twararenga 200 ngo abandi muri abo. Hanyuma rero iki kibazo nibyo harabatahutse bavuye mu Rwanda n'abandi bakeyi barabatahutse ariko benshi muri abo barasubiye baratabaromuka. Ni ikibazo rero kiteye agahinda kuko nta gihugu ku isi na kimwe gitera imbere kitabicishije mu byerekeye ubumenyi kwigisha kuramura ugwaruka rutegeka kuto kubaka igihugu mu minsi iri imbere. Hanyuma rero n'ubushakashatsi murazi uruhara runini mu iterambere ry'ubushakashatsi mu iterambere ry'igihugu. Mu ncamake rero ni ikibazo kibabaje, ni ikibazo Leta y'u Burundi asiba gutorera umuti vuba na vuba. Ngira turaca kwiyaga. Hanyuma rero icyo norangiriza ko no gushimira umuyobozi wa kaminuza n'amasendika yagerageje gushyira habona icyo kibazo kuko n'umunsi kiriko kiravugwa cyane amatwi adusumira. Twizere ko abajeje kurongora igihugu n'igisata cy'indero bazofata icyo kibazo nka kamwe.
Murakoze. Tuze ku mirongo ya telefone dufise Nyandwi Abdul, uratwumva?
Ndabumva.
Nyandwi, uduhamagaye urihe? Ufise ikibazo bazabatumire icyumviro shikiriza?
Ikibazo ni ikibazo kuba njyewe n'abo barimu ba kaminuza baguma baca akazi bari batero na cyane cyane leta yari ikwiye kuraba ikikora kubera jeje ubundi narase gusanga na bakozi baba bashyika igihumbi n'aho bamaze guta akazi leta yari ikwiye cyane cyane kuraba impamvu bata akazi.
Akoze. Turamutaye ku murongo wa telefone ko yashikirije icyumviro ciwe kuri iki kibazo cya abigisha kuri kaminuza y'u Burundi hamwe n'abandi bakozi benshi muri bo bariko baragenda ahandi kugerageza kurondera ubuzima bwiza kurushiriza. Ndi kumwe na batumire Dr. Desire Nisubire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza y'u Burundi. Tuvise kandi na Libera ni bashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Tuvise uyundi ku murongo Jeme ni kwigira. Uratumva Jeme?
Yego ndabumva.
Uri he?
Ni exactement mu rumonge muri province umonge mu Burundi.
Ufise ikibazo baza icyumviro ushikiriza?
Ikiziro nashaka kugishikiza ibyo banditse ngaho ku izi rya Amerika.
Yego. Mugishikirize?
Yego, muri make dufatiye nko kuba harimo bo kuri bo muri za kaminuza kuma bagenda. Nicyo kiziro ngo mashikirize?
Yego, mugishikirize?
Yego, muranyumva?
Ndabumva.
Ego mba na goma chivyo chaba profesor wiki kaminuza aguma wage ndabata akazi
mubijayi baza kuhiki
ichele vuga ko mbonumenga muri make ichi mviyo nuko alimi shahara mike boba waha abga mugihu
murakoze
ego
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tuko tuvuga ku kibazo cy'abigisha kuri kaminuza y'u Burundi n'abandi bakozi baho ari bamwe muri bo bariko baratako kazi baja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiriza Kanyamuneza ari ku murongo batwumva
Ni turabumva ni babose
Uduteka ka muri he
Uduteka muri Kenya Nairobi
Ofisi kibazo baza batumire icyumvire shikiriza ubushikirize Turamutaye ku murongo wa telefone reka tubandanye iki kiganiro ngaruke kuri Professor Désiré Nisubire nkuko muyoboye sendika yabigisha kuri kaminuza y'u Burundi niki hamuri ko murakora ku biberekeye kugira ngo mugerageze gu tuma icyo kibazo kitoregwa inyishu
murakoze cyane mu bisanzwe nk'aba umuntu warongoye sendika twebwe nta wobesha biraboneka yuko leta y'u Burundi ishyize ibibazo by'ubutunzi bigatuma kumbure n'imishahara ariko bituma atacika imaze kubera n'ikituka gifaranga y'u Burundi ibyo rero twebwe ikintu turi ko turakora nk'abantu baserukira abandi turi kumwe nabo duserukira nyine muri sendika dukoranye n'abandi benshi bakoreye muri urwo rwego nuko uraba hari harigeze kuba igihe nk'ico aho byabonetse yuko abigisha na cyane cyane mu buvuzi batari bashize ukuguru hamwe bimwe bita stabilite hanyuma hariho amaproje rero na cyane cyane amaproje yari afite bita santé population cyane cyane santé population 2 yarafashije leta muri icyo gihe kugira ngo abarimu bashobore kugira akarusho tugahamagara leta y'u Burundi rero nimba ata uburyo ibona yuko yoshobora kugumiza hamwe abo bigisha na cyane cyane bahambaye iyo turiko turavuga abigisha si kwigisha gusa muri ni kaminuza y'u Burundi Libera ntibashira kandi yari yavuze yuko abo bigisha ari bo bahava bakagira n'ibintu by'ubushakashatsi igihugu gikeneye kugira gitere imbere rero twebwe turiko turagerageza gusigura twerekana ibyokorwa n'ibyo tuvuga byerekeye ama conference de presse tumaze iminsi tugirisha APUB na SPB sendika hamwe n'iryashyirahamwe ry'abarimu muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo tugire ahantu dufashije leta kugira nayo ibone ingano yobigenza ibyo rero ntibirakunda ko leta dushobora kwicara hamwe ngo tuyereke kumbure ibyo nayo itoba imenye kuko hari usanga bibigoye nka twebwe nk'abarimu turabona ingingo zofatwa zihuta kugira ngo ibyo bigabanuke harimo na cyane cyane siko tuzaba tuza kubishika ko ibintu byita politiki salariale ya nouvelle politiki salariale ni ukuvuga itunganya ry'imishahara gushasha iryo rero rikaba rizana cyane cyane ubona ko rihohotera abantu bafite amadiplome ari hejuru aho rero murazi ko harimo n'abarimu ba kaminuza y'u Burundi tukavuga tuti leta ko ariyo yanabitanguye kuvuga ibyitunganywa by'imishahara gushasha niko kajyo rero leta yoronka kugira ngo abarimu muri kaminuza y'u Burundi ibashire ku mushahara ujanye na diplome yabo n'akazi kabo gahambaye kuko leta irendera yuko abarimu ba kaminuza ari abakozi bamwe bita karahara mu rugamba ntibacura rero ko ari uko leta yofata iya mbere igashyira mu ngiro ibyo turiko turayisaba yuko imishahara yoreka yo kubahiriza ubusumbasumbane mu by'amadiplome n'iby'ubuzi rero biracyari ko biraza turihebura mugabo rero akanakanya ko kugira leta nayo imenye icyo yokora ariko turiko turabikora tuzobikorana nuko bisanzwe na leta y'u Burundi iserukiye n'umushikiranganje winde tumaze igihe tudatavugana haraho kumure twogira aho duhuriza tugaduca turaba rero ko hari ikintu gishasha bizozana niyo twamara kubona leta nayo yerekanye kubyifuza ko abarimu boguma hamwe bagakora akazi bajejwe murakoze
ku mirongo ya telefone tugaruke kuri Kanyamuneza Matias uratwumva
turabumva neza gose
uduhamagara bihe Kanyamuneza
ndabahamaga ndi Nairobi muri Kenya
ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumvisho kizushyikirize
narifise ikibazo n'icyumviro
gishyikirize
nagomba kubaza abatumire mbe uko abarimu numva bakaminuza ko baragenda ntabwo yaba ari inyungu ku gihugu ko umwenga ubu hari urwaruka rwinshi rwahejeje amashuri rishobora kwigisha kaminuza abo bakagenda hanyuma bagahakaza abandi bandi icyo ni kibazo nari ifite
murakoze mwarangije mwo mwishura uyu Matias Kanyamuneza ku kibazo abajije Professor Libera
ego cyane avuze ati hariho urwaruka rwinshi rikorora mugwa muri kaminuza y'u Burundi baheze amashuri ntarunga akazi mbega buhoyi ntibo basibira bakigisha umwarimu wa kaminuza ategurwa mu gihe kirekire mu myaka myinshi inyishu rero uheze kaminuza ntashoboye kuramurwa ruka ku muri kaminuza nivyo arashobora gufasha mu bikorwa bito bito ari travel pratique canke imyimenyerezo tubashe mu isata vy'ubumenyi bwa science canke ngira muri za laboratoire mu vy'ubuganga ariko kugira utanga icigwa gihanitse na cyane cyane mu myaka ya nyuma bisaba kuba ufise uburenganzira ufise umuntu uzere papuro rw'umutsindo rugutuma ushaka kwigisha muri kaminuza muri make rero abana bahejeje abagwaruka ruhejeje Université y'u Burundi kino gihe ni nta bumenyi n'ubushobozi bafise bwo kwigisha muri iyo kaminuza nibyo hari ikintu hariho ecole doctorale yuguruwe ariko nayo nyine nibaza kwicumbagira kumva zitandukanye Ntuzeye Desire nisubire ari ku rubuga arashobora kugira icyo bivuze ko mugabo niyo ikuru doctorale nibaza ko ikenye abarimu bo bafasha kugira iyo ikuru doctorale itegura abarimu abagira amadoktora ni ikifasha abagira amadoktora niyuga ko nabi nafise ibibazo nk'uko mu yindi myaka bafise ubukene bw'abarimu
tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Eric Nkorerimana urasumva tumutaye ku murongo wa telefone ndashaka mbaze Professor Desire Nisubire ikibazo cha cinshabwenge muri rusangi mu karere ka Afrika ku mugabane wa Afrika zigenda hanze kurondera ubuzima bwiza kurushiriza ikibazo kibonekeza mu bice nka byose by'umugabane wa Afrika no kubijanye nabo bigisha n'abandi bakozi bafise ubuhinga buhanitse nikiye cyo bagitandukanya ibyo bindi bihugu n'u Burundi ubigereranije n'ibindi bihugu byo muri Afrika
sinzi ko nobanza kwishura uwo muntu yabaje ico kibazo
nta kibazo
yavuze ati none ntiboha akazi abandi abana b'igihugu bariko baraheza amashuri bakaca babasubirira erega mu bisanzwe uko niko bitegeza kugenda nta ngorane yoba abagenda bashobora gusubirizwa ico ni bisanzwe cyane iyo umuntu agiye hari umusubirira aramusubirira n'ubundi hari abo barokwita hari abaha akazi ariko nagomba mbwire mengo yitwa Kanyamuneza yuko abarimo muri kaminuza na cyane cyane bigisha amashuri yigiwe imbere hariho abigisha mu bice za master abandi bakigisha mu bice za doctorat bagano menyesha yuko muri abo barimo kugira ngo ushobore kumva umusuperviseur wa master canke wa doctorat utegerezwa kuba ufise na cyane cyane impamyabushobozi ya doctorat hamwe n'amagrade ateye imbere muri kaminuza ya Burundi iwacu ni kuva kuri professeur associé gushika kuri professeur ordinaire mu gihe rero hogenda abarimu nk'abo ba professeur associé nuko ntazanye ibiharo bigororotse nari kumubwira aba professeur associé aba professeur ordinaire bamwe bita ba maître de conférence abamaze kugenda ingana bangana ntushobora kubasubiriza nk'uko liberance bashaka kandi yabivuze bishoboka kubasubiriza iyo nta ntiyari nuko ningorane ntibiba byanavuzwe n'umaradiyo ca lecteur ntabe yaranditse kuko barabasubirije ibyo byari bisanzwe rero namenye yuko nk'aba baprofesa baba bageze ku magrade akomeye abo baragoye gusubiriza nk'uko yabivuze professeur Liberant bashira kandi bifata umwanya munini kugira ngo uve ku grade uje yindi ubu byashobora kuba bigeze ku myaka 15 nta munyeshuri yarasohotse kaminuza yoza asubirira abo abagiye ikindi nagomba kumubwira nuko hariho abantu bafite amaspecialite akomeye mu Burundi usanga ari nk'umwe canke babiri bituma ari nzabara nk'umwe agaca agenda ari umwe hatagira uwundi kuko mu bisanzwe nta gisata categeza kugira nk'umuntu umwe canke babiri urumva turacyafite icya mbere ingorane z'abantu banonosoye ibintu byita amaspecialite si no yo baba hari yo ba no kuri abantu bahari bacasubiriza ntibiba ari ingorane ngarutse rero ku kibazo hejeje kumbaza na cyane cyane niki gitandukanya ibihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu mu byerekeye na cyane cyane kwigisha muri kaminuza nibaza ko ibyo bintu nabishikirije ku radio Isanganiro nka byo cyo kuvugana hari aho mpuranje kwigisha mu gihugu cya Congo abantu kuvuga abarimu ba Congo turazinanye barambira ingana bahembwa abarimu mu Rwanda turazinanye babayeho turetse umushahara ufadika baronki bavuye kwiga bafise n'ibindi by'uburusho bimwe cyari zadantaje zihambaye cyane kugira ngo igihugu cyabo gishobora kubagumana i Nairobi ari o arazi ngana bigenda arashobora kuja kubaza muri universite y'i Nairobi ndahazi canke mu gihugu cacu Uganda no mu gihugu ca Tanzania nagira mbwira abariko baratwumviza yuko muri ibyo bihugu umwarimu yobahembwa amahera make n'amafaranga yoba ari ibihumbi bibiri by'amadolari ibihumbi bibiri by'amadolari twebwe ntidushobora no kuyasaba turazi ko tuba turiko turagurana n'igihumbi cy'amadolari birabagora kugira ngo bagishitse mu mishahara baduha rero no kubabwira yuko kumvure ngira ngo na leta y'u Burundi izogerageza itohoze aba twari ko tugomba gusaba kugira ngo kubera turi mu karere kaya seri ibihugu turi kumwe mu karere k'ubu seruko kugira ngo turabe ingana leta y'u Burundi yo kwegeranya imishahara y'abarimu mu Burundi n'abakaminuza y'ibyo bihugu mu byo bita harmonisation salariale muri East African Community ibyo rero ntitwovuga ngo n'ibintu ngo tugomba kwihutira mugabo uraze mu Burundi nabivuze mu radio Isanganiro kubona umwarimu wa afise urupapuro rwa doctorat adashobora gushitsa amadolari amajana abiri birateye agahinda urumva arose ahantu aza guhemba ibihumbi bitatu bica bigorana kugira ngo ntagende nicyo rero bidutandukanya n'amakaminuza yo mu karere duhora dutembera hakagenda n'amamisiyo mu bindi bihugu notama ibihugu bya Maroc ibihugu bya Egypte ibihugu bya Nigeria ibihugu bya Ghana tuhora tugenda turafise amaprogramme duha duho nta naho twitwana kuko abantu urabona neza unamubonye ko kubingana akora amaproje ya rusheshe ingana ariko aragenda ukabona ko abantu bifashe neza ariko twebwe biraboneka yuko tuzokusanga nk'uko umushikiranganji yigeze kubivuga sinzi ko mwabyumvise yuko abarimu bo muri kaminuza y'u Burundi cyane cyane abafise abari mu rwego rw'abasista basigaye barushwa guhembwa n'abo banganya diplome bakora mu bindi bisata mu Burundi none mwumva ntitwoshobora no kwigeranya na gatoyi n'amakaminuza duhana imbibe canke yo ku mugani wa Afurika murakoze
kuba ariko baratwumviriza mushobora kubwira nka abigisha bo muri kaminuza y'u Burundi muri mwaka kumuravuga iyo mishahara idafadika ituma benshi muri bo ariko baragenda boba bahembwa nkangahe mugereranyije nabo bandi mwaka kumuravuga
naravuze kuri radio isanganiro nuko umunye umwa muntu atashe akiva hanze ashikira ku kumuriyoni n'ibihumbi cyane no kuvuga utugiye kuraba tukagiranya dusanga ari amafaranga adashikije amadorari amajana abiri bamwe bita ngo bamaze kuronka amagrade baca baja nko ku miliyoni zibiri kuri professor associé miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atatu nimba ntihenze cyangwa amajana atanu mucamwumva namwe amadorari ingana tubivunja birazwi no kuvuga kwaho ari nk'amadorari amajana ane ibintu ntashoboye amajana atatu ego amadorari amajana atatu uri professeur associé ni ukuvuga umaze imyaka nka munani uhatana kugira ngo uduge grade wa professeur ordinaire ngira ngo yoshikana amajana atanu arenga gatoya urumva ayo mahera uravye ingana abaprofeseri baba baje bavuye ku ishuri aho bahora twaravye dusanga kumbure umunyeshuri ariko ariga muri doctorat afite bourse azoza guhembwa amahera ari igice cy'amahera yahora ahembwa ari umunyeshuri izo rero iyo turiko turabivuga abantu ntibashobora kubyumva ni bosi n'ibintu nko mu bantu bazi kuranga ingana barimo muri kaminuza bakora n'ingana bahembwa no kuri biti y'agahinda
murakoze ku mirongo ya telefone dufite Leonard Misagura twumva Leonard Misagura uratwumva alo alo Leona Leona ntitumumva reka tuze kuri Jean Claude Ryder uratwumva Jean Claude
ego ndabumva
uduhamagara uri he Jean Claude Jean Claude uri he alo Jean Claude Jean Claude nawe nyine tunamutakaje ku murongo
ndabumva rero nari mitsago ndabumva
ego mu ofisi cyumvira mushikirize kibazo mu mushikirize
yetse icyumviro no shikiriza hamwe n'ikibazo
mu mushikirize
hanyuma icyumviro no kurinda tera gahinda yatera gahinda kubona icyabwe n'igihugu icyabwe n'u Burundi igihugu cyitangiye kugira ngo bacubwenge ariko dusanga bakubara baragenda mu bindi bihugu nukuri nka leta yacu nukuri yabikwiye kuraba ikagira icikoze kuko n'ubundi igihugu kitagira abashakashatsi naho nyine usanga biriko biragorana kubera turabona hari byinshi igihugu cunguka bivuye mu bushakashatsi bapfa bigisha muri kaminuza y'u Burundi na cyane cyane nko mu gisata kijyanye n'iby'uburimyi ari nacyo gisata basize imbere rero kumva bariko
turamutakaje ariko yariko arashikiriza icyumviro ciwe ya Leona Misago nze kuri Professor Libera ntibashire kandi mwarigeze kuba mu gerageza kuzana abigisha muvanye ngaho mu Bubiligi mukabazana gufasha kwigisha muri kaminuza y'u Burundi icyo cyumviro mwarakibandanije
cyo cyumvira cyabandanije kubera ingorane ziri mu gihugu nuzeye hariho igisata gifatika icyo bita cooperation universitaire hanyuma kubera ingorane ziri mu gihugu kubahiriza agateka ka zina muntu byarahagaze ariko hariho uburyo buriho bufasha kaminuza y'u Burundi ntibarunka barimu ariko barafasha nk'iyo doctorat navuze ibisata bimwe bimwe amafakulte amwe amwe hariho amaproje yo gushigikira cyane cyane abarimu mu byerekeye ubushakashatsi murazi neza yuko na izindi nzego amashyirahamwe ni bahama franga leta uburundi nubwe nga in european yugufasha nuzeye kukwaja mahera leta uburundi koresha kweli bihano vyafashwe twegereje ntuza ama kaminuza yisunga ingingo za in european nibihugu biba biriko birafasha nk'ubirigi cyangwa Faransa n'ibindi tibirenga ku mategeko ya ashizweho na in european ariko mu nkundire ngaruke gatoyi kubyerekeye ingene abandi barimo bafashwe mu karere mu bihugu bibanyi nagomba gushimikira ku bintu bine icyambere mu bihugu mbere no muri Afrika byinshi birafasha abarimu mu byerekeye ubushakashatsi n'uburyo bwo kwigisha hariho imigambi mu bihugu bitari bikeyi baha abanyeshuri ordinateur nofata nka Cameroon abarimu bose no muri Senegal abarimu bose abanyeshuri bose bararonka ordinateur murumva neza yuko abarimu nabo nyine baba baronse ordinateur murazi neza yuko ibyerekeye guhindura ama programme mwe bita BMD mu Burundi cyangwa RMD cyangwa Bologna iburiza buraya bisaba kwigisha ku ukoresheje ubuhinga bwa none bisaba rero ibikoresho nka ordinateur n'ibindi ibyo rero mu Burundi ni ibintu nabyo byofasha bigatuma abarimu bakora borohewe ikindi cya kabiri mu bihugu bitari bike bagira no muri Congo ni kibanza umwarimu afise muri societe icyicaro murazi neza kera umwarimu siyo barimu banyigishije ndi muri primaire n'abantu nubaha cyane rwose kandi icyo gihe umwarimu yari afise ikibanza ariko umwarimu wa kaminuza n'umunsi mu Burundi afise ikibanza gito cyane nta cyicaro afise ngo muri Congo umwarimu wese arafise ikarata imutuma arengana zamuhagarika abapolisi cyangwa afise uburenganzira bwo kurengana akoresheje iyo karata hanyuma ikindi cya gatatu ni byerekeye byarigeze mu Burundi ku ntwaro za kera gufasha abarimu kuronga aho baba icyo bita logement bakaronka ibibanza bakaronka n'ideni rishobora gufasha kubaka hanyuma icyanyuma nohereza ko muri bikorwa handi nko muri Congo abarimu bararonka imiduga ku giciro gitoyi mbere leta irafasha kugira abarimu baronke ikibunguruza ibyo ni ibintu mu Burundi yaba hari ishaka byotuma umwarimu wo muri kaminuza yorohegwa bigatuma n'abandi bo bari hanze cyangwa bari mu karere bahurumbira kuja kwigisha mu Burundi.
Murakoze Professor Desire nisubire ariko muravuga iki nyere bigoye gusubiriza umwigisha bafise ubwenge buhanitse kwa atari ikintu igikorwa coroshe kuba tumviriza muvuga nka muri make uhugene kuko hari wigeze guhamagara avuga ko hari ugwaruka ruriko ruraheza za kaminuza rushobora gusubira abantu nkabo ari musiguye gato ko atari igikorwa coroshe kusubiriza umwigisha abafise ubwo bwenge buhanitse ikiguzi ama uburyo bukoreshwa nk'ukusohora umwarimu nk'uwo bubabungana gute kugira abatumviza byumve ko atari igikorwa coroshe kubasubiriza
murakoze cyane abantu bategereza kumenya ko kugira ngo honyene muri iki gihe tugezemwo uronke umunyeshuri afise impamyabushobozi ya doktora n'ibintu bitoroshe cyane ibintu bitoroshe turetse amashuri umuhirira ahejeje igice cya mbere ashatse mu gice cya kabiri cya masteri hanyuma ukamurihira amahera aja akaja mu gice cya doktora hanyuma nagenda babwire yuko ibyo bintu byose kuva nko muri masteri gushika muri doktora imyaka iyo abo baba babunyarutsa bagira imyaka itanu urumva ni gusubiza umwarimu uvuye nko mu gice cya mbere cya kaminuza yomara imyaka itanu ubu rero ni wa mwarimu acaza avuye ku ntebe y'ishuri hariho rero abarimu bakenewe cyane na cyane cyane b'abarimu bakora ubushakashatsi ibintu by'ukurondera b'abarimu aribo bafasha abandi banyeshuri bari kubariga za doctorat nk'uko ariko arivuga muri ko doctoral aba barimu abafise turetse turetse ubushake impamyabushobozi yo mu rwego rwa doctorat abarimu baba baramaze kuminuza mu by'amagrade bafise ibintu bita amapublication mu majurno yo hanze yahambaye abo barimu baba barakoze ubushakashatsi igihugu ishobora kubona ndazi kwizwa benshi babizi abo rero nibo barimu bakenewe kugira ngo bashobore kwigisha kaminuza mu bisanzwe ndazi ko nka liberali bashira kandi abizi mu bindi bihugu bimaze kugira umugambi ukomeye wo kwigisha amakaminuza nta mwarimu agisohoka amashuri ngo atashika yigisha uwo baca bamwita muri Cote d'Ivoire mutuma assistant twebwe abasista ni bacu basaba impamyabushobozi zitoye ariko mu bihugu bya Cote d'Ivoire bihugu bya Senegal umwarimu asise urupapuro rwa doctorat atacarakora kininiya aba ari umuassista w'ubundi bita umutitulaire donc le phénomène ya titularisation des enseignants nibaza ko sivye abantu kwibaza ngo ni ibintu byoroshye cyane nko mu gisata cy'ubuvuzi ndibaza ko twari dufise gusa abaprofeseri titulaire babiri nabo baragiye mu zabukuru nibo bonyine barasa titularisation ni ukuvuga abandi tuza turaronka ego bagenda bamenyera bakigisha neza ariko mu ntango biragorana kuko kwigisha ni uwundi mwuga mubwiga gushasha nicyo gituma babanza kuba abasista b'abarimu basanzweho bakomeye ubu rero hariho ibintu byo kujana abantu muri retraite bari basanzwe bafise ubumenyi bukomeye cyane mu byo kwigisha mu byo kwankabira abanyeshuri bigatuma bituma abarimu bashasha baza abarokrite bataronka babandi bo hejuru babigisha ingana bimwe no kwita ku miranka kabuye k'abagabo hamusanga bari bobo barabunyoye muzabo abandi bari munsi bakagenda rero baduga nabo bamenya ubwenge uko imyaka igenda ibyo rero nico gituma abantu batovyitiranya atano bishiramo ama emotion natwebwe ntitwari turyohewe nuko Burundi butagira abarimu bahambaye turashaka ko uko biba mu bindi bihugu za Cote d'Ivoire n'icyo gihugu maze kujamo cyane nkabona ingana abarimu babayeho nkabona ingana bafise abasista bakomeye cyane n'abaciye ubwenge muri leta muri Congo hakurya leta iharanira intwaro rusange ya Congo yarika bivuga liberali ntibashira kandi abarimu bafise y'amagrade yo hejuru baba ari abarimu bubashwe cyane ndagenda ndamubwire ngo yanti yabimenye son excellence Tshisekedi yarabahaye imiduga y'amadobre cabine kuva ku rwego rwa ordinaire gushika ku rwego rwa professeur twebo twita professeur associé abo bagiye baronka bukebuke ubu bafite za maduka z'amadobre cabine gratuit atana kimwe bazirisha nibaza bakaca bavuga ko bizonabandanya n'abandi bakazoshikira urumva rero akigoro ko mu bindi bihugu kaba ari kanini uwo mwarimu igituma bamuha ibyo bamufata uko suko yoroshe gusubiriza nuko babona agiye byo bagora kubyo baronke nkuyo ni sinzi ko nabana bisiguye nkuko kumbure bishimishije murakoze
murakoze mwabisiguye tugaruke ku mirongo ya telefone Jean Baptiste uri ku murongo uratwumva Jean Baptiste
ego ndabumva cyane
uduteye akamuri he
neza na neza ndi ngamye cyangwa cyasumbura
ufite ikibazo baza batumire icyumviro ubishikirize
hama ikibazo cyanjye baza halo
ndabumva mubaze
mbanje gukenguruka kwanza ku bintu barimo baradushikiriza
tuga ku ijambo
ati mbanje gushima kuri ibi byiyumvira barimo baratwereka ingene igisata cy'abigisha kirimo kiratera kija habi muri iki gihugu cyacu
yego
ariko nshinongera mpindukire mbaze
nimubaze
baraje kutubwira rimwe na rimwe ibisata by'abigisha ingene bitunga mu kandi karere
Banda anja tuka kujambo, tuakumfa.
Barahajije kutubwira rimwe na rimwe ingene ibihugu byitunganije mu bisata by'abigisha, ariko twe turatahura kandi sinzi ko ibyo bihugu ingene byitunganya biba bisise n'amikoro etetse ari hejuru y'iki gihugu cyacu.
Mwarangije
ngo rero icyo oya
heraheza
numve kugira ngo iki gisata cy'abigisha ngahe iwacu kimene nk'igitotara. Nuko tabora Burundi kwa wanza kukagira ani koronayo ali kugwewe guhechuru.
Murakoze
kuko igihecho sekizuwa tujisise amikoroma nili satari mwezi nili jize uzima piji huku itigrezwa kuhungabana.
Ndabashi imi
tuwafise nga karoro gatoa dushobora gutanga
katange unyaruse gumba uzurahagarara vuga ubandanya.
Okay akaro gatwa nshobora gutanga igituma mvuze yuko igisata cy'abigisha gishobora kuba kirimo kiratera inyuma kubera n'ubuzima bw'igihugu butera buja habi. Ndafise nk'abarimu nk'ababiri shobora kuba twaraganiriye mu minsi iheze aho bafashe ingingo yo guheba akazi bo bonyine ubwabo bakasha bagenda mu gihugu cy'Uganda kandi mu gihugu cy'Uganda ziba bagiye gukora ako kazi k'ubwigisha bagafata nk'amamoto bajya mu mabarabara siparise ke barose nk'ibihumbi ijana ku kwezi cyangwa imajana dufate ko barose sengsa ku kwezi bya hariya i Buganda abarose amahera menshi ino badashobora gukura mu bwigisha kandi baba bari areze nta pesha baba ariko urumva cyane ko gisata kirimo cyatera inyuma kubera amikoro y'igihugu.
Murakoze cyane ndabashimiye.
Sawa sawa
Professor Libera ntibashira kandi kuri icyo cimbuje cha Jean Baptiste avuze ngo ni kibazo cha mikoro ugereranyije n'izo bihugu bindi kibihugu bibanye abo bigisha bajamwo niko mubibona.
Neza cyane ni cyumviro kirashe mbere n'ibituko turadondagura byerekeye inyishu kuri icyo kibazo ntibishoboka inyikoro idahindutse. Muncha makeni ya ingo hakwiye inyishu ya politike kuko ndo riko tuvuga abarimu n'abaganga muri kaminuza mugabo murazi neza yuko Burundi buriko ababuhunga ni benshi cyane no kwibutsa ejo bundi abaciye muri Serbie amatwa nsumira barenga ibihumbi icumi zibaciye muri Serbie ni ukuvuga umurundi wese aronsa karyo ko kugenda benshi ntibagaruka mbere n'abakozi ba leta tuba twumva bagiye mu maminisitiri y'akazi ntibatahuka. Muri make rero ni ikibazo gikomeye kitaraba muze kaminuza gusa kiraba n'ibisata n'ubushikiranganji bundi izo ngorane z'intabwenge z'aba nonosoye imwe bita competence en fait ubushobozi bwo gukora ibi na biriya n'ibintu byibonekeza mu byerekeye imikoro y'igihugu mu ntamake rero Jean Baptiste icyo cyumviro kibazo cyiwe ni ikibazo gikomeye imikoro itahindutse nta kintu kinini kitahinduka.
Murakoze Professor Desire nisubire mwavuze ibisata aho abo bigisha bagenda ari benshi kurusha mu bindi mwabivuze ibyo bisata ngo bisubiramwo mwovuga n'impamvu kubera iki ari ibyo bisata kurusha ibindi.
Igisata cy'ubuganga n'ukuri nico nibaza kicanda kigeramiwe hariho bisata bindi navuze nimo bita za les sciences de l'ingénieur abantu abantu nosoye ubuhinga kubera iki ari byo bigeramiwe nuko aribo bantu bahaba kenewe cyane nibo bantu bakenewe cyane not kofatira ku bihugu by'Ubufaransa birakenye abaganga ibihugu bigize muri Afrika birakenye abaganga abo bantu biga ibintu bya ekonomi by'ubutunzi abantu barakenewe cyane nico gituma usanga ari nabake kandi nico gituma bakunda guhamagagwa na cyane n'ibihugu byo hanze no kubera basanzwe ari abantu bahurumbirwa n'ibihugu na mu gisata cyo kuvura muri aziko abantu babye bafise ama specialty barahurumbirwa cyane nico gituma ari byo bigeramiwe muri iki gihe bikerekana kandi yuko mu kugira ngo uronke abo bantu bafite mu by'ubuganga cyangwa mu bya tekinoloji bijya by'ama computer science n'ibindi ntibyoroshe bisaba amahera menshi icyo gituma ibihugu bimaze guca ubwenge bica byikora ku bandi babaforumye bikaba batwara ibyo nabivuze hariho n'ubundi numvise abishikirije biranababaje cyane je birambabaza cyane kubona turavye nguvu Burundi buba bwarakoresheje mu kugira ngo bushobore kuronka abo bashakashatsi hanyuma abantu bakaba batwara kandi atacu babafashe kinini nibaza yuko bo bisubiramo bakaraba nk'abantu nkabo bakabagumya kugira ngo ntibandi ibyo batwara navuze ibisata by'ubuganga navuze ibyo bita ubushakashatsi na tekinoloji iby'ubuhinga abo bantu nibo cyane cyane ubu biratangwe no kuboneka kw'abandi bagize byo bita science sociale nabo nyine batanguye kuza bararondegwa bivana n'aho isi igejeje donc aho igeze mu iterambere bobo abantu baca barageza bakipanga kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo by'isi rero iyo babonye umuntu wabishoboye ibyo bintu baramurondera cyangwa arongeye akazi bakamuhamagara akagakora nico biva ko n'ibyo bisata cyane bigeramiwe
murakoze kuri Professor Libera ntibashira kandi naragize ubushakashatsi kujyanye n'igisata cy'indero mu Burundi mwitegereje mubona uruhara muri bije amafaranga leta ikoresha mu gisata cy'indero ahagije canke mubibona gute
ntahagije na gatoyi imbere muri bije iheruka gushigwaho baragabanuye cyane ni ukuvuga yuko igisata cy'indero mu Burundi ntibagiha ikibanza gikwiye ntibaratahura yuko nk'uko nabivuze kare ntushobora kubaka igihugu ngo giteze imbere ngo ushyire imigambi n'imigabo mu myaka 2023 udateje imbere igisata cy'indero n'ubushakashatsi kuko kubaka igihugu ni uku ufite abantu banonosoye bashobora gutora inyishu z'ingorane zizoba zihanze igihugu mu myaka iri imbere ibyo rero ni ibintu biba baje kubona amahera y'igisata cy'indero yagabanuwe bigaca bisigura yuko bizogorana guturira inyishu ibibazo turavuga
murakoze radiyo y'ijwi ry'amerika Washington DC turiko tuvuga ku kibazo cy'abigisha ba kaminuza n'abandi bakozi ba kaminuza hari abariko batera bahava bakaja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiriza Professor Désiré Nisubire nko ku gisata muri mwo cy'ubuvuzi niye ingaruka mubona biriko biragira cyangwa bizogira muri kazoza kuri icyo gisata no ku byerekeye indero muri rusange n'iterambere ry'igihugu
ingaruka n'izindi cyane hari zitanguye kuboneka n'izindi zizoboneka atagihindutse nk'ubu nk'uko nabivuze no ku maradiyo ari ngaha akorera ngaha mu Burundi iyo ubona abantu bafise bene izo mpamyabushobozi bariko baragenda iyo kuvuga nko mu gisata cy'ubuganga turetse yuko abo bantu basanzwe bigisha ibyigwa bahora bigisha bigaca bicegwa rimwe tukanabura n'abashobora kubyigisha baje bava ahandi bikanatugora kugira ngo tukazona barindira kugira baje nko mu ruhuko bashobora no kubyigisha urumva ko ari ingorane ariho bica bicererwa turetse ibyo rero abo bantu basanzwe ari n'abaganga ni ukuvuga nimba icyo gisata carimwo babiri bakagenda kicacugara navuze bisata bimwe bita medecine physique readaptation nk'ubu tudafite n'umuntu n'umwe ni ukuvuga abagwayi bari bafiswe n'umuganga ari ngaho abagwayi ntaho bafite batumutwe yego barashobora kuronka abandi mugabo murazi ko nk'ibitaro rwa karede ari bitaro binini cyane byategeza kugira ahubwo nkabo nka batatu canke barenga hariho ibisata bya anesthesie reanimation dusanga naho abarimo muri iki gihe usanga tubafise mugabo ntibemera kuza gukora muri kaminuza y'u Burundi kubera agashahara gato ibyo n'ibintu bizwi izo n'ibintu bizwi bashobora gukora mu bindi bitaro bizubahemba amahera menshi za Tanganyika Care Hospital za Kira Hospital bene abo nisanga baca bigumira iyo tubinginze rimwe rimwe bashobora kudufasha kwigisha abanyeshuri bamwe bari muri troisième cycle bo muri DS ariko nyine urumva s'abantu wikora ko uko ushaka ubanza kubiyaga bakaguha umwanya bashaka ibyo ni mu mvo zo kwigisha no kuvura ibyo rero uko turiko turabona uko iminsi igenda hariyo bisata nka za santé publique hoba hariyo umukozi umwe gusa muri santé publique usimuzi akazi ijejwe mu by'ubuvuzi na cyane cyane no mu by'ubushakashatsi mu bisata byo kwa muganga kubu harimo umukozi umwe wundi yahora na umwenge ugomba kuja mu zabukuru abandi bakaba baragiye kandi bafite impamya bushobozi zikomeye nibaza ko hariho ibisata bya anesthesie animation ibyo nari nabivuze n'ukuri biratera ingorane cyane ku bagwaye bigatera ingorane no ku banyeshuri kuko abanyeshuri ariko bariga imwe itatu ya jenoside ntibaronka ababashigikira ntibaronka ababafasha ntibaronka ababereka ingana ibintu bigenda ugasanga dufise nk'umwigisha umwe gusa muri anesthesie animation asaba yatwara n'ibitaro bya Rwa Karede nta kuntu yoshobora kuvura ngo yongere yigishe ari umwarimu umwe ibyo byose ni ibintu bisigaye biboneka yuko bitoroshye cyane gutorera umuti muri kazoza hoho bizoboneka yuko bizogenda byunyuka hariho n'ibindi bintu byononekara hajya hari ikintu benshi batazi abashakashatsi ntibakora ibyo kuvura byo kwigisha gusa none ko leta y'u Burundi ifise vision 40/60 yo kugwa n'abandi bashakashatsi atabariho erega amaplan strategique bijya byo mu bushikiranganji bwabo bw'ubutunzi kugwa nabo nyine ba professeur bo muri kaminuza abarimu muri kaminuza benshi ntibagira amakonsultance bakaderimita amadomene de recherche ibyo byose tuzosanga iyo gitagira ubushakashatsi cubaho gute iyo gitagira incabwenge cubaho gute ibyo rero bazogera kubibona kumbure impendere yasheshe umuti mbwa rero hari uwo turiko turavuga gutya no kubwira ngo abofata ingingo bace babifatira ko kumbure bagira icyo bakoze ariko uwayigeze kuvuga ngo arwigeze kuvuga ati none ntibivana n'ubukene bw'igihugu ubukene bw'igihugu nyine n'ukuri biranaboneka biranababaje yuko leta y'u Burundi biraboneka yuko hari ibintu bigoye nk'uko n'abategetsi babivuga natwe tubanabitahura kandi natwe turi abarundi turakunda igihugu cyacu ariko rero hari ikibazo kingaha mu Burundi kuko ikintu bita ekite nta kihari n'ekite salariale nimwe na nimwe ariko ndababwira mu ntango nibafate uburyo bw'ibihugu buhari bukeyi tugabure atawanjya wangura hanyuma niyo igihugu catera imbere tuzotera imbere naco mugabo habaye ikite salariale ukabona ko hari abantu kumbure naho n'igihugu kimerewe nabi hari abantu bamerewe neza ata naho babidoga atesha kimwe n'abandi ibyo rero turamaze kubishikiriza yuko turakeneye yuko itunga ry'igihugu abikanywa n'abanyagihugu bose atawanjye
wangwa murakoze ndabashimiye cyane nshimire abatumire Dr. Désiré Nisubire igisha mu gisata cy'ubuvuzi kuri kaminuza y'u Burundi akongera akaba ayoboye sendika y'abigisha kuri kaminuza y'u Burundi na Professor Libera ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi tukaba twariko tuvuga ku kibazo cy'abigisha n'abandi bakozi bo kuri kaminuza y'u Burundi arimo abariko barahava baja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiza n'ingaruka bishobora kugira kubijanye n'indero n'iterambere ry'igihugu jibire rero abatumire shimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro namwe mwashoboye guhamagara mukabazi ibibazo mugashikiriza n'ivyimviro namwe mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ndabakengurukiye mwese ndabatumira no kubandanya mudufikurikirana mu biganiro vyacu biri imbere kuri radio yanyu ijwi rya Amerika mukurindira mwese mugira ibihe byiza